mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni radio ijwi rya Amerika vigi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose. Ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanje ndabahikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania baterwa ubwoba kugira ngo batahuke.
Nta mpunzi nimwe maze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari, igira iti sinotaha. Mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi, mugumye ngaha noronka iki, ngaha noronka.
Uwo ni Bwana Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'Uburundi, avuga kuri icyo kibazo ku buryo burambuye. Rero turaza kubibagezaho mu makuru yacu yo muri aka kanya, turaza rero kubagezaho n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abongereza bagiye no musi kwa kane mu matora imbere mu gihugu. Ayo matora ashobora kuzotorera inyishi kibazo kimaze igihe kirekire cyereke kuvuga ku Bwongereza mu muryango w'ibihugu by'Iburayi.
Umukuru w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rukorera mu Buholandi, Shire Bowe Osuji, arahakana ibyo anengwa ko yibasira Abanyafurika hagamije kuvugurura umubano n'Amerika.
Zitezwe ko mugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye amategeko n'ubutungane wemeze uno munsi wa kane ingingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Donald Trump yagirizwa yabikoze koko.
Nouvelle Zélande yiteguye kohereza itsinda ry'ubutabazi kugira ngo rirebe abarokotse cyangwa se abazize ikirunga cyarutse ku wa mbere. Amakuru rero ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu.
Danido ry'amakuru tubafitiye yo hirya no hino muri aka kanya. Vyitezwe ko umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye amategeko wemeza uno munsi wa kane ingingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Donald Trump yagirizwa yabikoze koko. Ni mu gihe abademokrati batari bake bashaka kumuhana kubera bavuga ko yakoresheje ububasha ubutegetsi bumuha ku nyungu ziwe bwite. Yamara abarepublika bane baguye ingingo abademokrati bagiye gufata mu kuvuga ko ifatiye ku mpamvu za politike kubera atavyemezo bihari. Umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ivyerekeye ubutungane n'amategeko warahariye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku ngingo uvuga ko zerekana ko ivyaha Perezida Trump yagirizwa yabikoze koko. Izo ngingo zagiriza Perezida Trump ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu cya Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka wa 2020 muri Amerika. Izo ngingo zivuga kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guhamba bwirizwa abakorera leta yiwe y'ukwihoza ukurenguka imbere yayo. Ivyo mu gihe inama nshingamateka iriko igira itohoza ku nyifato yiwe bitekanijwe ko impari zibandanye no munsi wa kane imbere y'uko umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ibijanye n'amategeko n'ubutungane ugirisha amatora kuvyuko niba borungikira ingingo bategekanije abagize inama nshingamateka bose bari hamwe.
Dukomereze noneho mu Buholandi, mu urukiko umukuru w'ishyirahamwe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha arahakana ibyo kwibasira Afurika. Uwo mukuru w'urukiko rero ni umucamanza Shire Ebowe Osuji, perezida w'urwo rukiko, yavuze ko icyizere ko afite icyizere ko umubano uzongera kuba mwiza. Ebowe Osuji ukomoka mu gihugu cya Nigeria yatorewe kuyobora urwo rukiko ku itariki 16 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2011. Yarahiye nk'umucamanza wa ICC ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Ebowe Osuji yahamagariye guverinoma ya Amerika kwibuka uruhare yagize ishyikira inkiko ziburanisha ibyaha byo mu ntambara nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose n'inkiko za vuba ku Rwanda na Yugoslavia. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati abanyamerika benshi bashyikiye urukiko kandi batwifuriza ibyiza. Ikintu kimwe gisigaye ni uko guverinoma yakwitura cyangwa se yakwita ku ruhare rwa Amerika yagize mu gikorwa nk'iki mu bihe byahise. Amerika ntiyashyize umukono ku masezerano y'i Roma agenga urwo rukiko mu 1998. Vubaha, avoka wihariye wa perezida wa Amerika Donald Trump, Jay Sekulow, yagiye ku cyicaro gikuru cya ICC hamwe n'abavoka bo mu nkiko mu kigo cy'amategeko n'ubutabera cya Amerika bagize umuryango uharanira ubwisanzure bw'amadini n'ubwo kuvuga icyo umuntu ashaka. Uruzinduko rwabo rero rwari mu bikorwa bigamije guhagarika iperereza ku bivugwa ngo ingabo za Amerika muri Afghanistan zakoze ibyaha byo mu ntambara mu mwaka wa 2003 n'uwa 2004.
Abanya Ethiopia bihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara no munsi kwa kane ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba kwakira umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yaratahutse avuye kwakira agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel ku mugwa mukuru w'igihugu cya Norvège Oslo. Abaje kumwakira bari bambaye impuzu ziri ku masanamu yiwe baririmba indirimbo zimuhayagiza. Abiy Ahmed yavuze ko agashimwe yahawe gatuma amakunga akurikirana ibibera muri Ethiopia, Eritrea n'akarere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange. Ibyo bitangaje gato inyuma yo kwashitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Bole International Airport ku ngwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Yamenyesheje ko afise umwizero ko bazohimbaza iyo ntambwe ikomeye muri Ethiopia muri Eritrea vuba. Abantu batangiye kuja mu mabarabara ku ngwa mukuru Addis Abeba mu bucagucagu, bamwe muri bo bamwifuriza kuramba. Bamenyesheje ko yabahesheje agaciro amabarabara aja ahari biro vyiwe avuye ku kibuga mpuzamakungu cy'indege canke ayaja ku kibuga mpuzamakungu cy'indege agana ibiro vyiwe yari yugaye.
Tuve muri Ethiopia tujya muri Congo aho abantu banduye Ebola biyongereye mu burasirazuba bw'igihugu. Abantu 20 babaruwe mu banduye Ebola mu minsi 3 ishize babivuze uyu munsi kuwa kane. Abantu 10 bamenyeshejwe ejo kuwa gatatu imabarako honyine mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma y'abatandatu bo kuwa kabiri nk'uko byatangajwe na komite yashinzwe mu kurwanya Ebola. Ni komite rero ihuriwemo n'impugu zitandukanye, batatu muri abo batandatu bayigize batatu muri batandatu bayigize n'abavuzi bagihanga. Abantu barenga 2,200 barapfuye kuva hatangajwe icyorezo cya Ebola muri Congo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize wa 2018. Komite ikurikiranira hafi iby'indwara ya Ebola muri Congo ivuga ko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ku bakozi bo mu buvuzi bahanganye na Ebola byazitiye ibikorwa byabo mu bice bya Beni, Biakato na Manjina. Ibyo bitero byatumye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF bakura abakozi Biakato.
Abongereza bagiye uno munsi kwa kane mu matora rusangi imbere y'igihe ayo matora ashobora gutorera inyishi kibazo kimaze igihe kirekire cerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ibihugu vy'i Buraya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza yashimikiye kuvyerekeye kuva Burundi mu muryango w'ibihugu vy'i Buraya, amenyesha ko niyaronka igitigiri kinini cy'abashinga amateka mu mugambwe wiwe Conservative Party. Ivyo bizomurekurira kuva Burundi muri uwo muryango ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020. Uwo bahiganwa mu mugambwe Labour Party Jeremy Corbyn yatangaje ko mu gihe yotsinda amatora Ubwongereza bwoca bugirisha referendum nshasha mu ntumbero yo gusaba abanyagihugu niba bagishaka kuva mu muryango w'ibihugu vy'i Buraya canke niba bifuza kugumamwo. Iyi nkuru turayishikirizwa mu nkuru z'Idonido na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yakurikiranye amatora ari Londres mu Bwongereza.
Igihugu cya Nouvelle-Zélande cyiteguye kohereza itsinda ry'ubutabazi ku kirunga cyarutse kandi umubare wabo cyahitanye wiyongereye. Muri Nouvelle-Zélande rero abategetsi baravuga ko ejo kwa gatanu bazohereza itsinda mu kirwa cya White Island gushakisha imirambo y'abantu 8 bahitanywe n'ikirunga cyarutse kuwa mbere. Abo bategetsi bakomeje kwifata birinda kohereza amatsinda gushakisha iyo mirambo bitewe n'uko kugeza ubu ikirunga cyari kitaratuza. Impuguke mu by'ibirunga ba Nouvelle-Zélande ejo bavuze ko hakiri ibyago bikiri hagati y'ikigereranyo cya 40% na 60% ko ikirunga gishobora kongera kuruka. Icyo kirunga gikomeje guturukamo ibyuka bihumanya kandi kizengurutswe n'umuyonga urimo aside. Umubare w'abapfuye wageze ku 8 ejo kwa gatatu ubwo abantu 2 bari bajyanywe mu bitaro nyuma yuko icyo kirunga kirutse bitabye Imana. Abarusimbutse byibura 27 bafite ubushye kuri 71% by'umubiri wabo. Muri abo 22 barafashishwa umwuka bitewe n'ubwo bushye bukabije. abategetsi bashinzwe ubuzima bavuze ko bakeneye inyongera ya santimetero kare miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri z'uruhu rwo gutera abo batwitswe n'ikirunga. Abategetsi ba Nouvelle-Zélande baravuga ko abantu bagera kuri 47 batembereraga ku kirunga ubwo cyarukaga barimo 24 b'abanya Australia. Abasigaye baturuka muri Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ubushinwa, Malaysia na Nouvelle-Zélande. Bamwe mu bakozweho n'icyo kirunga bari abagenzi bari bavuye mu bwato bw'isosiyete Royal Caribbean. Australia yohereje indege ya gisirikare muri Nouvelle-Zélande gutahana abanya Australia 12 mu gihugu cyabo nyine kugira ngo bitabweho n'abaganga. Eka makuru hirya no hino tuyasoreze muri Algeria, aho imyigaragambyo yadurumbanyije itora rya perezida. Muri Algeria habaye iryo tora rya perezida uyu munsi kwa kane rigamije kugarura umutuzo mu gihugu. Cyakora abigaragambyaga bisheshe mu biro by'amatora kandi ababarirwa mu bihumbi bateraniye mu murwa mukuru Alger. Iryo tora ritakunzwe na benshi ribaye nyuma y'amezi 10 Abdelaziz Bouteflika w'imyaka 82 y'amavuko akuye ku butegetsi. Yaramaze imyaka ibarwa muri 20 ku buyobozi kandi abigaragambya barashaka gusezerera urwego rw'ubuyobozi bushyigikiwe n'igisirikare. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye mu murwa mukuru Alger rwagati batitaye ku mubare munini w'abapolisi bafite ibikoresho byo kubarasamo amazi hamwe na za kajugujugu. Ibyo babikoze kandi baterengagije ko abantu b'impirimbanyi byibura 10 batawe muri yombi mu gikorwa cyari kigamije gukumira imyigaragambyo nk'iyabanje irwanya amatora. Itsinda ryateye ibiro by'itora mu murwa mukuru ryatumye itora rihagarara igihe kingana n'igice cy'isaha mbere y'uko polisi ibasubiza inyuma nk'uko abanyamakuru biro ntaramakuru bya Faransa babyiboneye babivuga. Murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwadukurikira kandi kuri Y3 akadomo radio yacu vewa.com, urubuga rwacu rwa Facebook no ni kuri radio yacu, no kuri YouTube ni vewa radio yacu. Mwatwumvira rero no kuri FM 104.3 mu Rwanda ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi, metero 19 na metero 22. Mukanye turajya mu karere.
Amahukuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuhere mu Burundi, aho leta igiye kwimura abanyagihugu bo mu turere two muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu tubangamiwe n'imyuzure y'imvura ibashire mu bigwati. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye mu birori byo gufuba abantu 26 ku bantu 27 bahitanywe n'imvura y'isegenya yo mu ijoro ryo ku itariki ya 5 ishyira itariki ya 6 y'uku kwezi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Eroje Buri Kaneza.
Ruhintwari Atanaze yarafite imyaka 59, Nduwimana Efrazi imyaka 40, Bukeyeneza umwaka umwe, Nsabiyumva Odifasi imyaka 10, Majamaika 12, Dorine imyaka 8.
Ubu ni Joseph Iteriteka, buramatari w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Yariko avuga amazina y'abanyagihugu bahitanywe n'imyuzura muri komine Mugina bashinguranywe iteka kuri uyu wa kane. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yaserukiye leta mu mihango yo kubafuba yamenyesheje ko abantu ba mu mitumbi bangamye bakurusha iyindi bagiye kwimurirwa mu kigwati. Pascal Bandagi:
icyo twagomba kubamenyesha nka leta ni uko leta atakitazokora kugira ngo ibe hafi imiryango, na cyane cyane twumvise ibibazo by'uburaro kuko nta cyasigaye. Turifuza yuko dukoranye n'abajejwe intwaro bari ngaha, hoca hatomogwa vuba na bwango ahantu abantu boja, ndetse mbere bakabaho mu buryo bw'ikigwati. Ivyo bikogwa ibikorwa leta yo kwishoboza yonyene. Nicyo gituma duhamagarira abantu bose bari hano n'abataraha, ufise umutima wo gufasha, afise icyo yoshobora guterera agikore, kukaba nkako inshuti cyangwa umugenzi umubonera mu magume.
Ayo magume imiryango itari mike yemeza ko ayiremereye bagasaba izindi mfashanyo.
Twasaba leta ubufasha kugira ngo itugarukireko, kugira ngo iyo miryango dusigaranye ironke ahiba, yongera ironke n'ikibeshaho, kuko urumva ko nakintu nakimwe cyasigaye
ngo dutabara mu katolongonkesha ho twoba kubera ho tuba hose harahomotse amazu ibintu byose byaratwawe nyumba twatwaje ibiharage byaratwawe ubu twibere yahanyene n'abana ho twabasize ndituti ko tubazanga dufise ubwoba naho twojyama abana ntibajyama neza imvura iguye kumenga twokwiruka mbembembere tukagurira naho twoja tukaguma duhagaritse imitima mugira icyo mudufashije rero hama muturongeraho tujya kandi mukaduhigira n'utwo tuntu twoha n'abana kuko nta kintu dufite dusoroma
twebwe tubayeho nabi kuko nka jewe nabuze umuryango ubu ncumbikira ingo zibiri nije ndabagaburira imirima yabo yaragiye nanjye amatungo abiri yose yaragiye nibyo nari narimye byose nabona haye barima amatungo yarashishe mute yose abo bandi basigaye nk'abo onye bose nacumbikiye nta kintu barya nyene n'utuntu twari dufise mu mazu nk'utududu twari twasoromye niko tukirya kuko nta n'uraja kuraba ngo arabe ko hari n'utwasigaye yosoroma atari utuntu twari mu mazu nk'ayatatembagaye niko nyene turiko turikora ko turasabikanye nta usoroma agasombe twibereye aho nyene turasabikanye nyene bukebuke yadufatane mu nda
uko gufatana mu nda ni nako umushikiranganji barandagiye na buramatari wa Cibitoke bahamagariye abanyagihugu kwerekana muri kino kiringo bwanitera iteka we yanaboneyeho akaryo ko gusaba imiryango igera ku 500 itarava mu duce tugeramiwe n'imyuzura mukavuba bwango
ahari ingo zishika ijana na 15 uno musta muntu yobonaho inzu yariri bakabagizwe nabene gihugu 579 iruhande yivyo iyo misozi mwumva uhije nyumwagiye murabona ahafi abegereye nayandi mazu turaje urabona ko ari imigaga iriko irasirana kwagira mu dusaye kuko twasanze kuri uyu mutumba wa Nyempundu ari aha mazu ashika 500 twifuza ko abo bantu bose boha kuko batavuye n'ingoga kumbure abavukanye basu nabo bose kugira ibibazo nk'ivyo abavukanye basu bagize iruhande y'ivyo hariho n'abana bariga mu mashure usiku no munsi byabo byononekaye ku rwego rw'intara twaragerageje gutegura ikibanza kiriho twifuza ko iyo miryango leta itubwiye imbere mu maguru masa twobashira kugira ngo by'ukuri baruranigwe neza
anemeza kandi ko hari abandi bantu 9 baburiye irengero kugeza ubu
hariho rero n'abandi 9 twabuze irengero ryabo twararondeye turabura aho bigeze ubu twaragerageje kurondera hirya no hino mu miryango turasubira naho ibyo bihomoka byahomokeye turabura ni ukuvuga muri rusange bose abantu hamwe nabo 20 n'indwi twasabwe gutora imibiri yabo n'ab'9
iruhande y'aba bantu 26 bafubwe kuri uyu wa 4 n'ab'9 atabuze irengero ryabo hari uwundi muntu umwe yatowe we mu ruzi ruhwa rugabura Burundi n'u Rwanda yamaze kononekara uwo yaciye ahambwa ku munsi wa 6 w'indwi heze imyuzu ikomeje kuvugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ahitana abantu n'ibintu co kimwe no mu bigize ihembe rya Afrika eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagahohoterwa kugira batahuke mu itangazo ryasohotse uyu munsi iryo shyirahamwe ryaseguye ko ayo makuru yo guhohoterwa no kuburabuzwa ryahawe na zimwe mu mpunzi zirimwo izataye zikomoka mu bihugu mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu Human Rights Watch ryashimangiye ku uretse iryo hohoterwa niburabuzwa abategetsi ba Tanzania batorohereza abakozi b'ishami byabo n'ugitaye impunzi HCR yabashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zibikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini ntazwe yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yigeze ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coro
ndawo yibaza uwayiraye ko jewe narabaye impunzi narabonye ingene icyo kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha no kubahiriza n'impunzi yonyine ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo ariko rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha abandi bakagira bati ahubwo boherayo ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo
muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izongorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania mwibaza ko ari kubera iki bo babahohotegwa mwibaza ko ari kubera iki bo bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu bakanavuga ati hakoje wenza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nayo numva umenga ntiharagira ni giki coba kibituma
Jende waza yuko hashura kuba harimo ibiharuro bigirwa hirya no hino nkuko nakubwiye muri migwi yose igira itinda araba ikibazo cy'impunzi hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zahungiyemwo kuko impunzi n'andi mashyirahamwe bamwe bakabiraba kuri nagere kazina muntu abandi bakabiraba kuri inzira y'ibi mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda bikinirako aho kuraba yuko koko ari ineza iyo mpunzi nyene ico nabonye nta mpunzi nimwe imaze kubona yuko ivyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mugumye ngahanoronka ikindi ngahanoronka ikije narayibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1999 ndibuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1983 harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndajibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura nuko kubwira yuko ngaho ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiducoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzanwa rero uri kurarondera imeza y'iyo mpunzi ukumvisha n'abakumva cyane nawe ukabanza mbere ugategeka neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi ivyabo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize ikimbwa bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri ko ibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
ibivuga byazanye ngo mbega icyo tuma igihugu kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe niya handi icu nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihugu cyabo igituma impunzi itaha nikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na kwiruka nibyo rikana kwiruka uhunga nkuko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000 hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagira mu Burundi nta tora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari hari imbere cyaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyungiye kwipfuza rero ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ariwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ab'impunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma bizera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti hari kintu gihindutse
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nane murakoze kuri amahoro ya kanya kugira n'abarundi kuje kibazo kitoroshe
nawe tugushimire rero Diane Ninahazwe tunyarukira noneho mu Bwongereza habaye amatora rusange abaturage bagera kuri 46,000,000 bahamagariwe gutora abadepite 650 mu bakandida barenga 30,000 Iyi ni inshuro ya gatatu amatora rusange abaye muri iki gihe kitarenze imyaka 5. Inkuru irambuye murayigezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Londres mu Bwongereza ni Venuste Nshimiyimana.
aya matora rusange niyo ya mbere abaye mu kwezi kwa 12 mu gihe cy'imyaka igera ku ijana kandi ni nayo ya mbere abaye mu gihe cy'urugaryi kuva mu mwaka w'1974 nubwo haramutse ikibunda ndetse hamwe na hamwe hirya no hino mu gihugu imvura ikaba yabyukiye ku muryango ntibyabujije abajya gutora kubikora ababishatse batoye babinyujije mu iposita nibutse ko muri kamarampaka yo muri 2016 tu abagera kuri miliyoni 7 bohereje amajwi yabo mu iposita habandi rero uyu munsi bagiye mu biro by'amatora nka Frank Ntirangi bagira umunyamategeko akaba n'umwongereza ukomoka mu Burundi
iyo kuri ko byabifaze byabifashe neza abantu benshi barafite gishika cyo gutora no munsi kandi nanze ndari mu bandi bari bategereje uwo munsi kuko uwo munsi ni munsi wari bukenewe cyane cyane ku banyagihugu benshi babongereza n'abasabye ubwenegihugu bwa ngaha kuko urabona ko twari tumaze iminsi mu ntureka zijyanye n'ibintu by'intuze bya Brexit urabona ko bimaze iminsi icumbagira parema ya ngaha baranze kumvikana ku icyo kibazo harabaye referendum nyinshi ariko byarananiranye.
Minisitiri w'intebe Boris Johnson yatoreye i Londres mu murwa mukuru ntiyaje wenyine yaje aherekejwe n'imbwa ye yitwa Dilene ariko amaze gutora yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru aya matora ashobora gufungurira inzira gahunda ya Brexit yo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se hakongera kuba indi kamarampaka ishobora gutuma icyemezo cyo kuva muri uwo muryango gisubirwa gwamo umunyamategeko Frank Ntiranyibagira. Umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Jeremy Corbyn we yatoriye mu karere ahagarariye mu nteko ishinga amategeko ka Londres y'amajyaruguru abajijwe n'umunyamakuru icyo yiteze muri aya matora yamushubije ati twiteguye intsinzi ihamye nibutse ko amaze kunanirwa gushyira mu bikorwa gahunda ya Brexit ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 minisitiri w'intebe Boris Johnson yahise yemeza guhamagaza amatora kubera ko inteko ishinga amategeko ko yari yamugaragarije ko idashyigikiye amasezerano yagiranye n'umuryango w'Uburayi kandi abona ubukungu bw'igihugu bugenda burushaho gucumbagira abaturage rero kuri uyu munsi bihitiyemo icyo bifuza
ariko uko ndabibona jewe bonumengo ibintu bigiye kuza habona kandi niwo muti wabongereza bazoshika kuco bageneye gushikira ngo ashikeko.
Ibiro by'amatora birafungwa isaa yine zuzuye ku isaha ya GMT ubwo niho ibarura ry'amajwi rihita ritangira ariko harahita hatangazwa icyerekezo cy'amajwi menshi agana n'ipima ry'imitorere ryasabwe n'ibitangazamakuru bya BBC News, ITV News na Sky News rikaba riri bukorerwe mu turere 144 twaturanyijwe bitewe n'abadutuye batandukanye barimo abanyamujyi ndetse n'abanyacyaro abakire n'abakene hakaba rero hari bubazwe abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko amajwi yose akaba ategerejwe kuba yatangajwe mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Iyo nkuru ya Venuste Nshimiyimana niyo itugeze ku musozo w'ibiganiro twabateguriye. Tubabwira ariko muri make amakuru twabagejejeho mu kanya. Abantu banduye Ebola bariyongereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 20 barabaruwe mu bayanduye mu minsi 3 ishize byavuzwe uyu munsi kwa kane.
Yitezwe ko umugwi w'inama nshinga amateka ya Amerika ujejwe ubutungane n'amategeko wemeza uno munsi kwa kane ingingo ivuga ko zerekana ko ibyaha President Donald Trump yagirizwa yabikoze koko.
Umukuru w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC arahakana kwibasira abanyafurika hagamije umubano na Amerika. Ni umucamanza Shile Ebowe Esuji, perezida w'urukiko, yavuze ko hari icyizere ko umubano uzongera kuba mwiza.
Abanya Ethiopia bihumbi n'ibihumbi batonze ku mabarabara uno munsi kwa kane ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, kwakira umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yaratahutse avuye kwakira agashimwe k'amahoro kitirwe Nobel ku mugwa mukuru w'igihugu cya Nouvelle Oslo.
Nouvelle Zelande yo yiteguye kohereza itsinda ry'ubutabazi ku kirunga cyarutse kandi umubare wabo cyahitanye wariyongereye. Abategetsi baravuga ko ejo kwa gatanu bazohereza itsinda mu kirwa cya White Island gushakisha imirambo y'abantu umunani bahitanywe n'ikirunga cyarutse ku wa mbere.
Abongereza bagiye no musi kwa kane mu matora rusangi imbere y'igihe amatora ashobora gutora inyishi kibazo kirekire ikimaze igihe kirekire cerekana kuva ku Bwongereza mu maryango ubihugu by'Iburayi.
Mwakoze rero nshuti mwese mwari muduteza amatwi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Peter Handry yarafatanije na Fasil Gebehu. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, amakuru mwagejweho na Eugenia Mukankusi
na Fidenio Ngabo. Mubwire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.